Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Dasigar.
Gira mahoro bakunzi b'amakuru ya radio Inzamba agateka kawe sangwikaze muri kano kanya turi kwigenekereza rya 17 munyonyo mwaka w'2021 amakuru yo kuri no munsi ashimikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira ibinyoma byigendera uko niko mu mugambi ndondeza bita ibyaraye bishikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi nyuma yo kwerekana abagwanyi ba Rede Tabara bavuga ko bari barongowe n'uwitwa Alain Bashirayishize Pacifique Ninazwe awurongoye asigura ko uwo musore yoba yishwe yari mu minwe y'igipolisi murabikurikira mu idonido murano makuru abanyororo nabo bagera ku 10 nibo bamaze gutorwa umugera wa COVID-19 mu ibohero rikuru ry'intara ya Muyinga ubwo bani byinshi mwafungiwe muri iryo bohero nk'uko amakuru avaho abivuga ubwinshi bw'abanyororo n'ugushaka guke ko kubakingira nivyo vyoba bituma uwo mugera ugwirirana amezi nayo abaye 5 atamushahara ubonetse ku bakozi b'igisata kijeje gutanga impapuro ziranga amatongo titre foncier abo bakozi bavuga ko bataye wakuba kukubura uwo bitura atari umukuru w'igihugu bwiwe kaje mwese
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kwa mutanongera kubipuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwe ukwayo umuryango w'umunyeshure Aristide Irangabiye yerekanywe kuri uyu wa kabiri n'iperereza mu bagize ibitero bafatikanije n'imihari igwanya leta uramirira kure ibyagirizwa umwana wabo bakavuga yuko ari lementanya basaba ko yorekugwa kabandanya amashuri yiwe ya kaminuza idonido na Vanessa Muhiteka
igitero kugira gatanu cabaye tariki 18 z'ukwezi kwa gatanu uno mwaka ifota
bamwe mu bagwanyi barayibiritswe bamenyesha makuru harimo umusore w'umuyabaga itwe Irangabiye Aristide umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano avuga yuko uwo yari asanzwe afasha kwereka inzira umugwi wagize bimwe mu bitero byabereye mu ntara ya Mwaro nk'uko bivugwa na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano
amatohoza yakozwe kuri kino gitero yerekanye ko cyakozwe n'uyu bita Alain Bashirayishize Godefroid niyo nkuru na Jean Petit Nduwimana hamwe rero nuwo nuwabereka inzira akongera kaza no kubarabira ibiri mbere umwe bita pistere cha na eclairer ariwe yitwa Aristide Irangabiye niwe wuyu
ibyo byegeranyo by'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano biriyamirizwa n'umuryango wa Aristide Irangabiye aturuka muri zone buzira canda ya komini Ndava mu ntara ya Mwaro bamaze kumva uwabo ibyo yagirizwa batari bazi n'ahafungiwe kuva mu ntango za gitugutu kabaye agahinda mu muryango
n'ukuri bari kubona mubeshira n'ukuri imana izobafata n'ukuri uyu mwana n'ukuri yarati no gutembera no kuma impande y'ababyeyi Aristide Nguja Aristide ni umwana w'umuherebetsi yakuriye impande ya nyina wiwe n'ukuri bari kubona mubeshira ikirenge yatanguye guhonyoza ibucumba cyo kwiyandikisha kugira cyo kuri universite imana itsoba imana itsoba itsoba
bavuga ko umwana wabo ibyo yagirizwa ari lementanya Aristide Irangabiye yari kwitegurira kuja muri kaminuza ibyo yagirizwa ahubwo bakeka ko yoba yaraherewe akemera akikorera inkoni shushe
nibaze ko baramuherereye Aristide ubwo bose ntakare muri uwo mamutwe we aya narare no kuri barare no kuri amukuru kongwe nite ninde bara muherere
tuyibitse ko Aristide Irangabiye yari yahagaritswe n'uwurongoye iperereza ifaje niyo ngabo inyuma ya mwene wabo aserukira abanyeshuri ba Lycée Mwaro hamwe na base wabo babakukuruke mu gisirikare hari mu ntango za gitugutu uyu mwaka ariko bobo mu nyuma bavuye barekugwa
mu mugambi ndondeza bita ibinyoma byigendera ibyo Petero Nkurikiye yarashikirije kubijanye n'uwitwa Alain Bashirayishize yagirizwa kuba ariwe yararongoye wa mugwi w'abarobiri 19 bareze tabara batanzwe n'igihugu cy'u Rwanda Pacifique ninazwe arongoye uyo mugambi ndondeza yemeza ko Alain Bashirashize ashobora kuba yishwe ari mu minwe y'igipolisi ico bita execution extrajudiciaire mu rurimi rw'igifaransa hari mu kwezi kw'indwi guheze n'inkuru dushikirizwa na George Nimenya
kuri uyu wa kabiri niho Petero Nkurikiye umuvugizi w'ubushikanganje bw'intwaro y'agati mu gihugu n'umutekano yashikiriza abantu bakoze ibitero munani mu Burundi vyahitanye abantu sinzi muri abo harimwo arerashira yishize Nkurikiye yamenyesha ko yarasiye mu Kinindo
uwa mbere rero ariwe yararongoye kano kino gice cyaba babisha n'uyu yitwa Bashirahishize Alain uyu yavuye yicwa tariki 22 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka wa 2021 mu Kinindo aho yariko yarahije gutera igrenade ya police baraza mu kwivuna baramurasa acarapfa niwe rero yarajejwe gukora ibyo bikorwa by'ububisha bidasanzwe kubikora wenyene no kurongora abo bandi bari kumwe bashaka kuri batatu
Pacifique ninyazwe arongoye umugambi ndondeza amenyesha ko nyabuna uwo Bashirahishize yishwe inyuma yo guhagarikwa amabi akunda gukogwa n'abajeje umutekano mu Burundi
nta munyagihugu nta kinyamakuru nta numwe yigeze avuga ngo aho hantu harapfiriye umuntu ngo abantu bataye grenade bararashwe ahubwo ikinyamakuru Net Press nizo cyanditse ko abateye grenade babiri baciye bafatwa n'igipolisi urumva ko bihuye na ya makuru twari dufise ko uwo muntu yafashwe ahubwo rero cya gipolisi kimaze kumufata kiramujyana kiramwica nkuko tumona kimaze iminsi kibikora gifata abantu kenshi usanga n'imbonera kure bavugwa ko bateye amagrenade kikaca kibagandagura iyo rero ni execution extrajudiciaire
Pacifique ninazwe amenyesha ko nawo mujyango wiwe batotejwe babiri muri bo bakaba batazi iyo bazimanganiye
igihe Alain Bashirahishize atashe haciye iminsi ibiri gusa igisirikare cy'u Burundi cyafashe mu vyarawe yitwa Richard Nshimirimana yafatiwe kumutakura kuva afashwe Richard Nshimirimana ntarigera asubira kuboneka kandi n'ejo ntibamwerekanye mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka naho ico gisirikare nyene cy'u Burundi cyarafashe mukuru wa Alain Bashirahishize yitwa Martin Bashirahishize kimufatira kuri Avenue de la Gérère hajya mu gisagara cya Bujumbura nawe nyine kuva afashwe ntarigera asubira kuboneka
urongoye umugambi ndondeza asaba abarongoye ayo maperereza kwereka aho umuryango wa Alain Bashirahishize iyo bashize ababo banyurujwe
kuri ayo makuru ajanye n'abakoze ibitero mu minsi heze imbonera kure zafatanywe itonga zateye amagrenade hirya no hino mu gihugu zace zigandagurwa ubutarariye n'amatoza y'ubutungane yigeza akorwa ngo hamenyekane iyo izo grenade batera zazanana nabo bari babatumye kuzitera tugaruke kuhabereye ivyo bitero vy'amagrenade nkuko izo mbonera kure zishwe n'abapolisi Beniaxera kana abitwibutse
Uwa mbere yagandaguwe itariki 27 z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2021 mu masaha y'ukagoroba hatewe grenade ahitwa mu kibembe muri quartier Kizingwe Bihara ya zone Kanyosha mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura iyo grenade yarishe umwana umwe yongera irakomeretsa abatari bake ako kanya nyene abanyagihugu baho baciye bafata umugabo yagirizwa ko ariwe yayiteye uwo mugabo yaramenyekanye ko ari mbonera kuri muri quartier Gisyo ya zone Kanyosha nyene yitwa Dieudonne Nyabonimana aho mugisyo Dieudonne Nyabonimana yakunda kuboneka ararika abanyagihugu mu bikorwa by'umugambwe CNDD FDD yaciye ajanwa ku biro vya zone Kanyosha aho yasambishijwe n'abategetsi batari bake mu gipolisi barimwo ubutwari igipolisi muri zone Kanyosha hamwe n'ubutwari igipolisi mu gisagara ca Bujumbura Dieudonne Nyabonimana yahakanye ibyo yari karagirizwa ahubwo yatanguye kuvuga amazina y'izindi mbonera kure bakorana ubwo bubisha ntiyemerewe kubandanya ako kanya yaciye akubitwa ikintu mu mutwe acaracikana ku itariki 28 z'ukwezi kw'icenda nyene umwaka wa 2021 isaha imwe y'ijoro imbonera kure yitwa Nestor Ndagijimana batazira rasta yateye igrenade ku kirabo kiri ku mutumba wa Vugizo muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura iyo mbonera kure yabikoze ihejeje gushwana na nyene kirabo yitwa Joseph Baranderekeye iyo grenade yahitanye ubuzima bwa Joseph Baranderekeye n'umushoferi w'ipikipiki yitwa Pascal yongera ikomeretsa abantu bane. Igipolisi n'icyatevye kwashika kica kigenda gitwaye Nesto Ndagijimana. Ariko aciye akanya gato abanyagatumba bumvise amasase. Bukeye umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye yamenyesheje ko abapolisi barashe kandi bije Nesto Ndagijimana mu gihe yari kwagerageza guhunga. Ku itariki 23 z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka nyene 2021 hagati y'isaha 2 n'isaha 3 z'ijoro haratewe grenade ku kabare kari ku ibara rya kabiri muri quartier Swahili ariyo Nyamugari mu gisagara cya Gitega. Iyo grenade yakomerekeje abantu 7 barimwo uwitwa Gérard Bukuru batazira Bekere. Abakomeretse baciye banyarukanwa kuri centre de santé ku mucunguzi iri hafi yahatewe grenade. Uwitwa Prosper Nyonizigiye acumva ko mugenzi we Gérard Bukuru yakomeretse yaciye anyarukira ku ivuriro kumuraba. Haciye akanya gato abapolisi barongowe na chef de poste Sylvestre Nyonkuru batazira sans erreur yahashitse ari kumwe na zimwe mu mbonerakure zo ngaho Igitega. Ubundi yahashitse ni umukuru w'iperereza mu ntara ya Gitega OPC 1 Zabulon Furazima na chef de quartier. Gérard Bukuru batazira Bekere yarakuwaho yari karavurirwa atangura gukubitwa amakofi co kimwe na Prosper Nyonizigiye yaraje kumusuhuza. Ntivyatevye Gérard Bukuru yurijwe imodoka ya Sylvestre Nyonkuru batazira sans erreur. Prosper Nyonizigiye nawe ajanwa muyo kwa OPC 1 Zabulon Furazima. Inyuma y'amasaha makeyi ikiziga cha Gérard Bukuru catowe mu mwonga witwa Gisukiro uri ku mutumba wa Jimbi muri komine Gitega. Cerekana ko yarashwe mu gahanga yongera kubitwa ikintu mu mutwe. Gérard Bukuru numwe mu gwaruka rw'imbonera kure z'umugambwe CNDD FDD yarazwi nk'umudandaza w'impuzu z'abagabo mu isoko nkuru ya Gitega. Mugenzi we Prosper Nyonizigiye wo gushika ubu ntaraboneka. Abakurikiranira hafi iby'agateka kazina muntu bakabibonamwo ubwicanyi dengera butungane bwakorewe izo mbonera kure uko ari zitatu.
Muriko mukurikira amakuru kuri Radio Inzamba agateka kawe inyuma y'akaruhuko gato turayabandanya.
Inzamba.
Umunywanyi w'umugambwe CNR azwi ku izina rya Matata Emmanuel aturuka muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura yafashwe kuri uno wa gatatu n'urongoye iperereza mu ntara ya Bujumbura hari igihe cy'isaha 12 z'agatondo mu nyuma hakaba hahavuye hafatwa n'umukenyezi wiwe nk'uko amakuru dukura aho mu Gatumba abimenyesha. Ni inkuru dushikirizwa na Josine Kaze.
Amakuru dukura ngaho mu Gatumba atumenyesha ko Matata Emmanuel yatwawe n'imodoka ifisi parati D39974A yari mu mukuru w'iperereza mu ntara ya Bujumbura azwi ku izina rya Chimpaye. Ayo makuru akabandanya avuga ko mu nyuma hahavuye hafatwa umutambukanyi wiwe akaba yatwawe n'iyo modoka nyene yatwaye umugabo wiwe. Abanywanyi b'umugambwe CNL bakavuga ko ubu hahinduwe umukenyuro wo gufata abanywanyi b'uwo mugambwe aho iperereza risigaye rikoresha bamwe mu nzego z'umutekano mu kazi ko kunguruza abantu ku makinga kugira ngo babakuremo amajambo nk'uko uyu munywanyi w'uwo mugambwe abivuga.
Turasaba dushimitse iyi ntaro nimba y'ukuri yubahiriza amategeko nimba yubahiriza agateka kazi na muntu ireke guhekura kandi turasaba dushimitse ko ukuntu bahinduye umukenyuro bahinduye umukenyuro yo gufata abantu aho hasigaye hibonekeza abapolisi abashinzwe umutekano bamwe bamwe bakora akazi k'abanyagihugu k'abenegihugu kumbure nk'uko babivuga bagakora ubutagisivera. Muri icyo gihe bagenda bakubaza amajambo bakakubaza ngo uwo mugambwe ngo intwaro ngo yasende defite ngo uyibona gute kumbe ni sisiteme zo kugufata.
Ngomenya ko uwo munywanyi w'umugambwe CNL Matata Emmanuel n'umufasoni wiwe bafashwe atajuru riheze hafashwe uwundi munywanyi azi ku izina rya Matata Augustin ari mu ndongozi z'uwo mugambwe muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura. Kuva afatwa umuryango wiwe nta makuru yiwe ufise kuri iryo hagarikwa uruganda rwa Radio Inzamba rwakuye kuri telefone Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano ruramukena.
Arakoze na Josine Kaze. Igisasu bita mine hamwe n'umwambaro w'ibirato bya gisirikare werekanywe n'imbonera kure kuri uyu wa kabiri ku mutumba mujigo wa komine Buyengero n'intara ya Rumonge. Ibyo bikoresho bikaba byatowe mu ifuru y'amatafari impande y'akabare karaho bita kwishwi ibitakiriwe neza na bamwe mu banyagihugu begire aho ibyo bigwanisho byatowe bavuga ko bashaka kubakorera iremenanya bagasaba ko hoba amatoza kubijanye n'itorwa ry'ibyo bigwanisho n'inkuru ya Josephine Jones Nkunzimana.
Nkuko bivugwa n'ababibonye nguro ngo uyu mugambwe CNDD-FDD ku mutumba Mujigo Alexis Hagabimana akaba nimbonera kure babonye agendagana itanure y'amatafari iri nyuma y'ubunwero buri ngaho kwishwe ashitse kuri iryo tanure ngo akaba yaciye ahamagarira izindi mbonera kure zari ngaho mu micungararo kunyarukira kuri ico kibanza ari naho zatse zihamagara abapolisi bari ngaho hafi baravye basanze muri iyo tanure harimwo igisasu ca mine hamwe n'umwambaro w'ibirato vya gisirikare bitekeye mu kamwanya abari ngaho ngo bakaba batangajwe no kumva Alexis Hagabimana arongoye CNDD-FDD ku mutumba Mujigo avuga ko yaharangiwe n'umwe mu bakenya rugamba ariko akaba ngo atigeze avuga izina ryiwe. Ayo makuru akemeza ko ivyo bitumvikana kuko ata muntu n'umwe wo ngaho kwishwi azi canke arabona ico gisasu. Aho bakibaza ko ivyo bishobora kuba byazanwe n'uwarongoye mugambwe CNDD-FDD kugira ndendereze ababa ngaho.
Asangarongo ya mkanga kuruwa mtumu njia kudede ya wikuja wangu wago na ya raje ya dariru kanyima dakuli ya tanwe ya matafari kanyima acha magara zindi mbanira kure acha waha magara vaporisi njio njio mbika na kukuna mwono uwe ya ingero changi kuruwa mtumu adhini adhisho kini chitwa mine aliku usa iso tuwa buga nuko ashuwa kuwa gami je kure nga nyabana changi kutadabeza wangu chana chana umgo kukawa kutimu kwa sanzoe menyele ya abikora.
Abo banyagihugu bo ku mutumba Mujigo bagasaba abajejwe ubutungane hamwe n'igipolisi kugira amatohoza yimbitse kuri ibyo bigwanisho bakanahera kuri uwarongoye umugambwe CNDD-FDD ku mutumba Mujigo Alexis Hagabimana. Radio Inzamba tukaba twagerageje kurondera ku murongo wa telefone Grace Nduwayo arongoye komine Buyengero ngo aduhe umuco ku bijyanye n'itogwa ry'ibyo bigwanisho ariko ntitwashoboye kumuronka.
Arakoze na Josephine Jones Nkunzimana inyidogo nayo ni myinshi mu bakozi bo mu buyobozi bw'igisata kijeje gutanga impapuro ndangamatongo titre foncier bamenyesha ko bamaze amezi atanu atamushahara baronka aba barongoye ngo babasigura ko ari ukubera babashize hamwe n'igisata bita cadastre ikindi nuko abo bakozi batakivuzwa na mitiwere kubera amadeni mukoresha aheranye bagasaba umukuru w'igihugu gufata icyo kibazo mu minwe. Ni inkuru tubaza Prosper Nzisabira.
Nkuko umwe muri abo bakozi bo mu gisata kijejwe gutanga impapuro ndangamatongo titre foncier mu kinyamazuru abimenyesha amezi agira batanu atarufaranga na rumwe baronse bw'umushahara babajije umuyobozi w'icyo gisata ngo ntanyishu arabaha ihagije
ubutwinjiye mu kwezi kwa gatanu kubera ukuntu bafatanyije na cadastre ivuye mu yindi ministere hanyuma bigaca bigorana kwezi tutari ku mishahara imwe. Ubu rero baretse kudushyira ku mishahara imwe tubura nayo twahora duhembwa turafise amakredi muri banki banki zigoma zidukata babibaza ngo tubayeho gute. Hariho abapanze amazu ko yarungitse abana ku mashuri none ivyo vyose babibaza ngo ubwo buryo buva hehe. Umuntu naho yaba yarafise yabitse amazi kumara amezi ane arya adasubitsaho aratewa agahera.
Uretse kudahembwa ngo no kuvugwa ntibakivuzwa na mitiwere nk'uko bisanzwe impamvu ngo umukoresha wabo ntakibishurira.
Ubu mituweli ya turaye kuduha mituweli biometrike nama jifise niwa wafura bitu wa jengo tuhera niye mituweli amezi menshi nune tukuyeku itura tabaji umukuru igihugu kukuniwe seba rundi niwe kushiku ashura kutumvi kani sukuwa ngutumza mafaranga mbengi tuwebe tuwa agimuli kwa agwe kukawa mulu wa natele wafuka ngu kukatemba kajishika hama tuwebe natele anashika hama tukatemba kaji amafaranga tulayakule kani tulayi njiza tulanaya wono niwa tutabaji batutunga njizi.
Twaronde Salomoni bigira umuyobozi w'igisata kijejwe gutanga impapuro ndangamatongo agira ico ashikirije kuri iyo myidogo y'abakozi arongoye turamukena.
Imbere yo kubandanya ano makuru dukurikire akamo gaterwa n'ihuriro ry'abarundi baba mu bihugu vya Buraya FODIBE akamo kajanye no guhamagarira abarundi kwirinda no kwicandagisha umugera wa COVID-19 kurikira Kasiye Nibaruta ari mu bagize urwego nshingwantwaro rwa FODIBE.
Icyo kiza kimaze guhekura imiryango itagiye kwinkara ku isi kandi n'ubukikiriko iburundi aho nyene icyo kiza kiriho kiri inkumbi amarira ni menshi mu miryango mu nyuma haratowe urucanco hanyuma ibihugu byinshi ku isi birahurumbira urwo rucanco abarongozi baratanga urorero bicandagisha bongera bahamagarira ababa mu bihugu byabo kwishandagisha ku bwinshi kuva aho urucanco rubonekeye ugahabwa abantu benshi ibihugu byashye bisubira kugurura imbibe ibyo kuguma muhira birahava ubuzima busubira kubandanya ibyo byakunze kubera ibitigiri by'abicandagishije byabaye byinshi bigatuma abantu naho bandura bataremba cyane ngo bakenere kuja mu bitaro uno munsi rero runani fodibe rwagira rubatera kamo musidukane niyonka mugere mwicandagishe kw'imana yatanze ubwo rucanje rukaboneka iyo mana ntimuyimanuza mukutaja kwicandagisha
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijijwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke
akanakamo ka radio inzamba agateka kawe
tukiri muri cyo gisata cy'amagara y'abantu abanyororo 10 baramaze gutorwa umugera w'ikiza cha COVID-19 mu gashoko k'igipolisi k'Inyaminamabi mu ntara ya Muyinga gushika mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri ubwoba ni bwinshi mu bapfungiwe muri ako gasho kuko bibaza ko inyuma yabo 10 n'abandi bashobora kuba baranduye igwirirana ry'abapfungwa mu gasho ugufata minenerwe kw'abategetsi ikiza cha COVID-19 bikaba biri muri bimwe mu bituma uwo mugera ugwirirana n'inkuru ya Jacob Sibomana
inkuru dukura muri komisariya y'igipolisi Muyinga zimenyesha ko gushika kuri uyu wa kabiri abanyororo 10 ari bamaze gutorwa ko banduye ikiza coronavirus mu mera z'indwi iheze ngo niho hatangura kwibonekeza ibimenyetso bisa ku banyororo bamwe bamwe bibatera ubwoba baca baritabariza bamaze kubashikana kwa muganga basanze baranduye ikiza cha coronavirus ari naco gituma bajeje kugwanya ico kiza bace bihutira gupima abanyororo bose bafungiye muri ako gasho ari naho basanga abashika 10 baranduye ubwoba bukaba ari bwinshi mu bapfungiye muri ako gasho bakavuga ko naho batawutu bashobora kwandura bimwe mu bituma umugero ugwirirana mu mabohero n'ubwinshi bw'abanyororo buturuka cyane cyane ku madosi ateba gukorwa kugira ngo baburanishwe uburyo babayeho hamwe n'abategetsi bafashe minenego ikiza cha COVID-19 Ngomenya ko iryo bohero ryubatswe mu mwaka w'1985 rigenewe kwakira abantu 10 ariko muri kino gihe rikaba rifungiwemo abantu 24. Twarondeye urongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga kugira ngo atubwire ikigiye gukorwa kugira ngo bakingire abanyororo bapfungiye mu bushu bw'igipolisi c'Inyamiramabi ntitwashoboye kumuronga.
Arakoze Jacob Sibomana mu gisata c'ubutunzi isizere n'icinshi mu bishobora guhinduka mu gisata c'ubutunzi mu Burundi. No mugihe hategekanijwe inama rukokoma mu by'ubutunzi ku magenekezo ya 18 eka na 19 munyonyo uno mwaka iyo nama ikazohuza abategetsi batari bake harimo n'umukuru w'igihugu n'abanonoso ibijanye n'ubutunzi Faustin Ndikumana arongwishira hamwe parseme arakeza iyo ntambwe yo gukoranya iyo nama agasaba ko ibizovamwe byoshigwa mu ngiro bidatevye arongera agasaba abanyagihugu kuba hafi y'ababarongoye mu kurereka ko hakurikizwa ibizofundikwa muri iyo nama kurikira Faustin Ndikumana
twari gizime tusaba mwako cyako inama rukokoma yo kugira ubutunzi resitaje genero iyo nama retro ni sani iyo ntitwareka kubikenguruka turabishimye dusaba ko iyo nama yoba intanguro yuko hamahinduka mu bijanye n'iby'ubutunzi n'intwari ibereye ikindi nuko tubona iyo nama ikoranywe n'ingufu zidasanzwe urabona ni inama umukuru w'igihugu wenyine azoza kurongora kandi kuva itangwe gushikihere ntitwari tubimenyereye twari tumenyereye ko abategetsi bo hejuru baza gutanguza ibikorwa cyangwa bagashobora kuza baje kubisozera ubu rero umukuru w'igihugu hazoba hari iyo minsi ibiri ariko na leta yiwe yose bose bari harimo muri sare bakurikiye ibiganiro kandi kabe n'akajugura rero n'izo ncabwenge zo hanze ziri mu gihugu abahinga batandukanye ababinonosoye rwa ruhome rwa ruhari yavuga ati bw'abahinga n'incabwenge n'abafata ingingo ruhave iyo bari nta kugira ibintu bihinduke ikindi nuko tuvuga tuti ziba byiza yuko ibyo bivuye muri ibyo kuraniro byogira akamaro hanyuma hakaba n'uburyo gukurikirana ingene bizoza birajya mu ngiro ngako twabonye inama umengo ni inama ya mbere umengo hazara bari zindi twizera yuko izo nama zindi zo zirasuzumirwamo yuko bya suteko ibiriko biraja mu ngi twagira dutera kamo abaruni nabo bamenye yuko boshira gufatira kuri ako karyo ibizo yivuye muri iyo nama bakabimenya bakaza barafasha ko bakusaba ko bija mu ngiro nabo nyine barafise uruhara ibyo si iva mu ngiro ntibiraba abategetsi gusa biraba araba nabo n'ibyo abarundi byo guteza imbere igihugu gukura aba gukura abarundi mu bukene mbere ni ubwo bukene nibwo bubangamiye cyane abarundi abo bategetsi bo ntibwanye ntibyari na cyane harageze n'abandi bumva yuko igihugu hari cyaba bakavuga batireka nazo shire mbwa ko gusaba kutigira sinda ibazo umengo ntibituraba
mu gusozera aya makuru kuri inkuru iciye ku masonga tubwire ko umugabo azwi ku izina rya Bigirimana Jean Claude w'imyaka 44 n'umwana w'imyaka 6 baraye bapfuye basomye nturi mu kiyaga Rwihinda hari ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri aho bariko barajabuka mu bwato bataha bava ku mutumba wa Cewe baje aho basanzwe baba ku mutumba wa Bugera uri muri komine n'intara ya Kirundo abaje kubatabara bagiye kubatora mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu bamaze gusoma nturi nkuko byemezwa na mustaneri wa komine Kirundo Viateur Habimana Ninonga harero nciye nsozera no makuru twari twabateguye mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye shimire n'abagenzi bacu bose bamfashije kuyategura parfum dasigana mugire umugoro wa mwiza mwese naho butaha.